mwumva na dijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ne Eugenia Mukankusi ubasuhuza kandi bahikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, waramutse neza.
Mwaramutse Jeni, namwe muduteze amatwi muri aka kanya. Ubuserukizi bw'Uburundi mu gihugu cy'Uburusiya busaba ubundi buserukizi bw'ibihugu bya Afrika muri icyo gihugu kungurunani mu kwamirira kure ubwicanyi bwabaye ndanse mu Burusiya ku banyeshuri b'Abanyafurika, ahanini ku Barundi. Ibi mu rwandiko ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka rwasinywe ku itariki ya 26 z'ukwezi kw'icumi na kumwe uyu mwaka wa 2020. Userukira Burundi mu Burusiya Eduardo Bizimana yandikiye Papa Saleh Mohammed, umukuru w'aba ambasaderi b'Abanyafurika muri icyo gihugu. Bizimana amusaba gutuma ko inama yihuta y'abo baserukira ibihugu bya Afrika kugira bahanahane ibyiyumviro ku bijyanye n'umutekano w'abanyeshuri b'Abanyafurika bari mu Burusiya no kugumana imigenderanire myiza hagati y'ibihugu bya Afrika n'Uburusiya. Ambasaderi Bizimana avuga ko ibi abisabye inyuma y'igandagurwa ry'abanyeshuri batatu b'Abarundi mu Burusiya ribaye mu kiringo cy'umwaka umwe gusa. Muri Afrika kandi abakozi bakorera amashyirahamwe y'abagira neza bavuze ejo ku munsi w'Imana ko ibitaro by'i Mekele ku murwa mukuru w'intara ya Tigre muri Etiyopiya byakihaniwe n'ibikoresho byo kuvura abakomerekejwe n'intambara. Bishikirijwe inyuma y'umunsi umwe umushikiranganji wa mbere wa Etiyopiya atangaje intsinzi muri iyo ntara kandi n'igisirikare ciwe kivuze ko kigenzura ako karere. Abategetsi ntibaremeza nimba hari abasize ubuzima muri icyo gitero cyo ku munsi wa gatandatu, ariko ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge ryavuze ko ibitaro by'i Mekele bikenye ibisaho byo gutekeramwo ibiziga by'abafuye. Abanyagihugu muri leta ya Borno muri Nigeria ejo ku Imana bazindutse bafuba abarimyi 43 bishwe mu gitero gikekwa kuba cyakozwe n'intagondwa z'abayisilamu. Abanyagihugu bavuze ko abagabo 30 bishwe baciwe amazosi muri ico gitero cyatanguye ku munsi wa gatandatu mu mihana y'i Zabarmari mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya Borno. Bavuga kandi ko hari abandi bantu bashika 70 bafitiye ubwoba ko baba barishwe. Ubwicanyi nk'ubwo bukunze gukorwa n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram canke ishami ry'umuhari wa leta ya Kiisilamu rikorera mu ntara ya Afrika y'Uburengero. Perezida Muhammadu Buhari yarateye ivyatsi ubwo bwicanyi yongera avuga ko igihugu cyose kibabaye kandi kigandaye. Hano muri Amerika, Perezida yatowe Joe Biden yarungutse ayandi majwi 87 muri leta ya Wisconsin mu iharurwa rishasha ryarangiye ejo ku munsi w'Imana, bica bituma arusha Perezida Donald Trump amajwi 20,000 muri iyo leta yo hagati mu Burengero. Umurwi ujejwe ibikorwa byo kwamamariza Trump warishe $3 million z'amadolari kugira hasubirwemo iharurwa ry'amajwi 800,000 mu bisagara 2 bigwiriyemwo abademokrate arivyo Milwaukee na Madison ku murwa mukuru. Trump yari yize kuzotahukana amajwi 10 y'intumwa z'abanyagihugu iyo leta ihabwa. Wisconsin yongeye kuzindi leta aho Trump umurepublikani yongeye gutsindwa inyuma yo gusubiramwo guharura amajwi kugira arabe ko ubutegetsi bwo mugumako akamara ikindi kiringo cy'imyaka 4 muri White House. Perezida wa Iran Hassan Rouhani yari yemeje kuzokwihora kwigandagurwa ry'umuhinga wiwe akomeye mu buhinga bwa nucléaire Mohsen Fakhrizadeh. Ubwicanyi we n'abandi bategetsi ba Irani begeka ku gihugu cya Israeli. Irani yitezwe ko igiye kwiha umwanya inyuma y'ishwa rya Fakhrizadeh yari azwi nk'uwari arongoye programa ya Irani ya nucléaire. Ababikurikiranira hafi bavuga ko Irani ishobora gutinya ko yoca isakizwa n'ibitero bya gisirikare bya Amerika bitegetswe na Perezida Donald Trump.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru. Nshuti z'ijwi rya Amerika, mu kanya turakomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda ni kuri FM 88.9. Mu Rwanda aho turi kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3. Imikino ifite uruhare runini cyane mu kurwanya amabi akorerwa abakenyezi. Abahurira mu mikino bose babagabo cyangwa abagore bashobora kurwanya urugo rugomo rwabaye karande nk'uko ishyirahamwe rihuza imikino mu Burundi ribibona.
Ibyo bintu byose dukora abagabo barinda kubikorana bari kumwe n'abagore. Nimba ari ukwiyamiriza iryo hohoterwa ry'abagore, abagabo barinda kubishyiramo uruhara n'inguvu nyinshi.
Ubu ni Lydia Nsekera uyoboye ishyirahamwe mpuzankino mu Burundi. Mu Burundi kandi Mapu Burundi, umurwa wa politiki uharanira ineza y'u Burundi, wiyamirije rusansoma y'abakozi ba leta iheruka gukorwa mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 mu gihugu, uvuga ko mu bijyanye n'ubwoko bw'abakozi bidakwiye kugenderwaho. Cyakora leta yo ivuga ko icyo kibazo cyabajijwe ku neza y'abo bakozi. Naho mu Rwanda guhera mu kwezi gutaha, igihugu kizatangira gukoresha imbwa mu gusuzuma COVID-19 cyane cyane ahantu hahurira abantu benshi. Izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi ndetse n'amakuru ya siporo n'imikino twabateguriye ni mu kanya nimuge kure ya radio yanyu. Amakuru y'ijwi rya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika turahera mu Burundi. Mapu Burundi, umurwa wa politiki uharanira ineza y'u Burundi, wiyamirije rusansoma y'abakozi ba leta yakozwe mu Burundi mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11. Ku bwa Mapu Burundi, ibyavuye muri iyo rusansoma mu byabajijwe abakozi ku bijyanye n'ubwoko bwabo ntibikwiye kugenderwaho. Cyakora Minisiteri y'abakozi ba leta yasobanuye ko biri mu nyungu z'abo bakozi. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Kuba umuhari wa politike uharanira ineza y'u Burundi, Mape Burundi, rusansoma rw'abakozi ba leta rwabaye mu ntango z'uku kwezi rurafite icyo runyegeje kidahumuriza. Mu kiganiro uwo muhari wahaye bamenyeshamakuru ku buhinga bw'ingurukanabumenyi, Emery Igiraneza awutwara, atangazwa na bimwe mu bibazo 108 vyabajijwe abakozi ba leta nk'ubwoko bwabo, ubutunzi n'intara baturukamwo. Uwo muhari ubona ko ivyavuyemo bikwiye kuba imfagusa, kuko bishobora gucanishamo abakozi ba leta abandi bagakumirwa kubera ico bari.
Iyo mu gihugu abantu batanguye guharugwa amoko yabo, bagaharugwa itunga ryabo, abanyagihugu basanzwe abakozi ba leta, ni ukuvuga yuko mu gihugu c'u Burundi amakungu akubise urugohe hashobora kuba ihonyabwoko. Nkama ku Burundi buhire twariyamirije urusansuma, turanavuga ko bidakenewe kuharura amoko y'abantu, ariko kandi burya umuhari umwe uragira ahushikana. Yamara ndizera yuko abarundi bose mu mihari itandukanye barimo bariko barakorerwa aya mabi yo guharurwa, kumbure bizovamo kwirukanwa, kumbure bizovamo kwicwa, aba bose tubasaba guhagurukira hamwe icyarimwe, kwiyamiriza iyi migigwa itagigwa mu gihugu cy'u Burundi.
Ijwi ry'Amerika ryahamagaye umushikiranganji w'akazi n'abakozi ba leta ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu kuri telefone ziwe ngendanwa zibiri biranka. Icyo twari kubaza umufasoni Domina Banyankimbona iyo tumuronka kwari kumenyaho ivyavuye muri ubwo rusansuma bigeze abakozi ba leta bashoboye kwiyandikisha ingene bangana n'ico rugamije. Icyo bikoze ubwo rusansuma rugikogwa, umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji Marie Rosette Nizigimana yari yasiguriye Ijwi rya Amerika bimwe muri ibyo bibazo.
Ubwa mbere na mbere ni ukugira ngo leta imenye abakozi bayo, yongere imenye n'umwe wese icyo asanzwe ayajejwe mu kazi ka misi yose. Imbere ya kabiri kubatunganiriza no gutunganya mu bisata bitandukanye abakozi bategereza kuhakorera, kuko hari aho usanga mu bushikiranganji buriya canke ubundi canke mu gisata kiriya canke ikindi hariho abakozi barenze canke ahandi ugasanga barabuze. Intumbero ya gatatu ni uko iraheza ikamenya n'ingene itegura uburyo bwo kubahemba.
Gusa amasendika y'abakozi ba leta nka yose yari yamirije ubwo rusansuma mu rwandiko baheruka gushira habona. Mu kiganiro cy'umuhari Mapu Burundi ukorera hanze y'igihugu, uwa urongoye yagarutse no ku ngingo u Burundi buheruka gufata yo kugara ibiro by'intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI muri icyo gihugu. Uwo muhari ubona ko hari ikindi cyinyegeje inyuma y'iyo ngingo atari insiguro yatanzwe n'umushikiranganji w'imigenderanire kw'iyo ntumwa atakazi yo bigifise mu gihugu.
iri yugagwa ry'abaserukira Nations Unies mu Burundi tubibona ko kuzimya ijisho riraba amabi akorerwa mu Burundi bagomba ibyo bateguye bize bibe atabenshi bariho bo kubara inkuru bizigiye ko abarundi benshi bazoteba bagahaguruka nkuko twahagurutse bakaza tugakorera hamwe tukavuga rumwe tukabwira ijya leta yuko ingufu ari za twebwe abanyagihugu ahubwo atariza akagwi gatoya kica kagatiza
kuri icyo kibazo kuwa gatatu w'iyendwi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemereye userukira umunyamabanga mukuru wa ONU mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini ku Burundi buzoha ikiringo cy'amezi ashobora gushika ku icenda ishami mpuzamakungu ONU kugira ngo ibijyanye n'ivyo biro binonosogwe neza hanyuma vyugagwe Burundi ni mu gihe bwa mbere ico gihugu cari camenyesheje ONU ko ivyo biro bizokugagwa itariki 31 z'ukwezi kw'12 uno mwaka ONU nayo ikifuza ko ivyo biro byosubirirwa n'urundi rwego rwo kumvikanwa ko n'izo mpande zibiri mu mpera z'umwaka uza w'2021 Pierre Claveni Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Pierre Claveni Nkuru urakoze
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwe rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202444191931 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Ibiganiro byacu turabikomereza mu Rwanda. Guhera muri uku kwezi gutaha kwa 12, u Rwanda ruzatangira gukoresha imbwa mu gusuzuma COVID-19 cyane cyane ahantu hahurira abantu benshi. Inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Asumta Kaboye.
Kigikorwa leta y'u Rwanda izagifashwamo n'igihugu cy'Ubudage ari nacyo kizatanga abazatoza izimbwa mu kiganiro cyihariye umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC muganga Nsanzimana Sabe yahaye ijwi rya Amerika yasobanuye uburyo izimbwa zizakora mu gutahura uwaba yaranduye COVID-19.
Icyo dukora ni ugufata umuntu niba dupima mu macandwe tukamuha icyo ashyiramo ayo macandwe niba ari amaraso turi bufate nayo tukayafatiraho mukayashyira mu kamashini kabugenewe hanyuma imbwa ikaza kuhanyura yihumuriza kuri ibyo bipimo biba byashyizwe hamwe ari byinshi na ba nyirabyo bakiri aho urumva yo ihanyura mu munota umwe iba bahaye ibisubizo kandi mbere ubu twapimaga bigatwara nk'amasaha 28 byihuse muri laboratwari ni uburyo butazasimbura ubusanzwe birumvikana ariko ni uburyo bwakwifashishwa ahantu bitagombereye gutwara ibipimo muri labo bikihuta kandi bigakorwa n'abantu batize gupima nyine covid cyane biroroshya hari aho batangiye kubikoresha mu bihugu bimwe by'i Burayi no muri Aziya ubwo rero natwe turashaka kubitangira hano muri Afurika.
Uyu muyobozi yumvikanishije ko kwikubitiriza imbwa zizifashishwa mu gupima ahantu abantu benshi bahurira nko ku kibuga cy'umupira, ku kibuga cy'indege n'ahandi mu rwego rwo kwihutisha akazi. Muganga Nsanzimana avuga ko imbwa zizakoreshwa ari izisanzwe zikora indi mirimo zibarizwa muri polisi y'u Rwanda zikaba zizabanza guhugurirwa icyo gikorwa. Nsanzimana aganira n'ijwi rya Amerika yasobanuye ko mu bihugu byatangiye kwifashisha izi mbwa batangaza ko byatanze ibisubizo byizewe ku kigero cya 94%. Uyu mushinga ugiye gutangizwa mu Rwanda umubare w'abanduye COVID-19 ugenda ugabanuka ndetse kugeza ubwo abarwayi benshi basigaye bavurirwa mu ngo zabo. Muganga Nsanzimana asobanura ko mu bigo 25 byapimirwagamo ubu 20 byamaze gufungwa hakaba hasigaye ibigo 5 gusa. Uyu muyobozi akumvikanisha ko ibigo byinshi byamaze gufungwa kuko abarwayi benshi bafite ibimenyetso bidakanganye bavurirwa mu ngo zabo. Muganga Nsanzimana akumvikanisha ko nubwo umubare w'abandura ugenda ugabanuka nta kwirara kuko icyorezo kigihari.
COVID ntabwo iri kugenda yoroha muri ibi bihe abantu basa nk'abatangiye kugabanya imbaraga nibwo ikunda kuzamuka mwarabibonye n'ubihugu byinshi byasubiye mu rugo n'impfu nyinshi zirazamuka mu bindi bihugu cyane cyane ku mugabane w'Uburayi no muri Amerika twe rero mu rwego rwo kurwanya ibyorezo turabizi yuko umunsi umwe icyumweru kimwe yurangaye biba bihagije yuko bigera ku gipimo bikugora kongera kubigarura.
Izi ngamba zo kongera uburyo bwo gupima COVID-19 ziriho mu gihe hirya no hino ku isi havugwa inkingo zimwe zitanga icyizere cyo kuzakingira iki cyorezo. Umuyobozi wa RBC agasobanura ko Leta y'u Rwanda nayo itasigaye inyuma mu kuzareba uburyo yazabona urukingo mu gihe zizaba zageze ku isoko.
Twashyizeho itsinda rishinzwe kwitegura ibijyanye n'urukingo rwa COVID-19. Buriya urukingo ubwarwo nta nubwo ruba binagoye cyane, buriya ibijyana narwo nakwita logistique z'urukingo nizo zigora ibihugu byinshi. Izi ngingo nk'uko mwabibonye nyinshi zisaba kubikwa ahantu hakonje cyane, bitandukanye n'ingingo twari dufite kuko zitasaba gukonje. Izindi ngingo busanzwe zibikwa ahantu hatari munsi ya 20% y'ubukonje degrees Celsius. Turi gushaka ibyo bikoresho tugategura urukingo umunsi rwemejwe, tukaba natwe twaba mu ba mbere barubona, tukaba turuguze, twaba dufatanyije n'abarukoze ko azabaho ibiganiro n'abarukoze, buri wese ajya atanga komande bamukorere cyangwa se afatanye n'abandi bayitanze mbere natwe turazikeneye.
Ubusanzwe imbwa zari zimenyerewe mu kazi kajyanye n'umutekano, aho zisaka ahantu hatandukanye hagamijwe ko zerekana nk'ahishe ibiyobyabwenge cyangwa ibindi byagirira nabi abantu. Kugeza ku mugoroba wa kuri wa kabiri, abari bamaze kwandura icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda bari bageze ku 5,750, muri bo abamaze gukira ni 5,441, naho 462 baracyavurwa. Abamaze kwicwa n'iki cyorezo baragera kuri 47. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9. ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo n'imikino, reka tuyahere mu Burundi. Imikino ifite uruhare runini cyane mu kurwanya amabi akorerwa abakenyezi, bimenyeshwa na Didier Nsekera uyoboye ishyirahamwe mpuzankino mu Burundi. Avuga ko abahurira mu mikino bose b'abagabo cyangwa abagore bashobora kurwanya urwo rugomo rwabaye karande. Amakipe nayo aserukira u Burundi mu mikino ya Afurika yose yaranganyije mu mukino wa mbere. Inkuru dushyikirizwa na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Umugwi wa Musongati w'i muntara ya Gitega userukira u Burundi mu nkino za Afurika z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo ku kibuga cyitiriwe Intwari, wanganije na Green Eagles mu gihugu cya Zambia ku bitsindo bibiri ku bindi. Mu rukino abakinnyi ba Musongati bagumye bakinira kugombora, urukino rero rwo gusubiriza bikaboneka ko bitazoroha kuri uwo mugwi w'Igitega. Umugwi wa Message Ngozi userukira u Burundi mu nkino z'ababaye mbere iwabo mu gihugu cya Eswatini, uwo mugwi nawo nyene waranganije ubusa ku bundi n'umugwi wa Young Buffaloes. Mu ntumbero nayo yo kurwanya abakorerwa abakenyezi, ishyirahamwe Komite National Olympic ryaratunganije inkino aho muri volleyball mu bakenyezi Muzinga yatsinze Gender Right Club ku maseti 2-0, muri handball naho mu bagabo Rukinzo itsinda Brothers Men ku bitsindo 22-20. Jean Claude Ndayirorere amenyereza Rukinzo amenyesha ko urwo rukino bari bagwiteguriye kugira barutsindire.
Kugira se gutsindira match biva ku ntego twateguye, ntitwayitsindiye ngaha guse twayitsinze tugitegura ekipe, hanyuma twari tuzi ko ari ekipe yari umugwi ukomeye cyane, nawe nyine ko n'umugwi wa kabiri kuri twebwe muri fazale. Hanyuma twari tuzi nyine bakina, twari tuzi abakinnyi nabo nyine bari batuzi. Hanyuma umwanya wa mbere badusohoye abakinnyi banje bata imipira, hanyuma abandi bashobora profita bagira monte rapide nyinshi, bashobora gutsinda ibitsindo bimwe dufite itsindo kimwe. Mu nyuma rero abakinnyi bashoboye kubabwira baranyigira, barafata imipira barabugumya neza, barakonsoriza ko babiteguye, ntabwo intsinzi mugabo amakosa n'umwe habura harayde kosa ndana kandi sura kosora tundi kugira ngo ndaye kandi ndabangira.
Lydia Sekera arongoye Komite Nasionale Olympique yatanguje izo nkino amenyesha ko inkino zifise uruhara ntangere mu kugwanya ayo mabi.
Uruhara rw'inkino murazi cyane cya mbere yuko abantu benshi barakunda inkino. Ibyivugo byinshi rero ushaka kubishikiriza abene gihugu biroroshe kubishikiriza abene gihugu ubicishije mu nkino. Mwabonye rero yuko nibyo twerekanye volleyball abakenyezi bagize volleyball handball yarabagabo mwabonye yuko hariho ibintu bya karate na taekwondo usanga harimo abagabo n'abagore kandi kiri nacho naho ari umunsi w'abakenyezi w'ukuraba ingene kubakingira ayo mabi yose mwabonye yuko hariko twakinishije y'abagabo bisiguriki bisigura yuko ibyo bintu byose dukora abagabo barinda kubikorana bari kumwe n'abagore nimba ari uku kwiyamiriza iryo hohoterwa ry'abagore abagabo barinda kubishyiramo uruhara n'inguvu nyinshi nacyo gituma rero nabonye yuko ibyo twakoze byose muri sport abagabo bari kumwe n'abagore.
Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Dukomereze noneho ku yandi makuru ya siporo mu Rwanda mwateguriwe kandi muragezwaho na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu mukino w'ino cya basketball mu Rwanda haraye harangiye imikino y'amajonjora mu matsinda atatu y'amakipe y'ibihugu mu rwego rwo gushakisha itike yo kuzitabira irushanwa rya Afrobasket naryo rizabera mu Rwanda kuva mu kwezi kwa munani kugeza mu kwa cyenda umwaka utaha. Aya majonjora yaramaze iminsi itanu abera muri Kigali Arena i Remera asize hari amakipe yerekanye itandukaniro atanga ubutumwa ko ari ayo kwitonderwa mu majonjora akurikiraho mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha ndetse no muri Afrobasket nyirizina izabera hano i Kigali. Muri ayo makipe y'intavogerwa twavuga Senegal, Nigeria na Tunisia. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda yo yagaragaje ko igifite byinshi byo gukora. Mu mukino w'ikubitiro mu itsinda D yabanje gutsindwa na Mali amanota 77-64 kuwa kane w'icyumweru gishize. Ejo bundi kuwa gatandatu ikubitwa bidasubirwaho na Nigeria amanota 83-62. Bamwe mu bakurikiranira hafi umukino wa basketball barasanga abasore b'u Rwanda bayowe n'umutoza Vladimir Bosniak bagomba kwikubita agashyi bakazamura urwego rw'imikinire bakareka kwitwaza ko barangije kubona tike bakesha ko irushanwa rya basket ry'umwaka utaha rizabera mu Rwanda. Mu mukino wo gusiganwa ku magare kwa gatanu w'icyumweru gishize hatangajwe ku mugaragaro intera zizaba zigize isiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu tour ry'u Rwanda ry'umwaka utaha w'ibihumbi 2021. Izo ntera ni Kigali Rwamagana bakagaruka i Kigali, Kigali Huye, Nyanza Gicumbi, Kigali Musanze, Nyagatare Kigali, Kigali Gicumbi bakagaruka i Kigali, hanyuma intera ya karindwi iriya munani zikabizo kuzenguruka mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali. Muri izi ntera hari imijyi itazagerwamo na tour y'u Rwanda nk'uko byari bisanzwe. Iyo ni Rubavu, Rusizi na Karongi. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Abdara Murenzi arasobanura impamvu abasiganwa bazajya barara buri gihe mu mujyi wa Kigali.
Icya mbere, izi mpinduka zabaye zatewe n'icyorezo cya COVID dufite muri iyi minsi kidatuma tuzakora ingendo ndende zituma turara aho twagiye. Impamvu na none yo gutuma tutazarara aho bashoreje ni ukubera ibibazo bya logistique. Birasaba yuko dufata ingamba yuko abantu badahurira aho baryama cyangwa se muri hoteli ari benshi kubera ingamba zo kwirinda COVID, nuko tugabanya ingaruka zo kuba abantu bakwandura. Niyo mpamvu twahisemo yuko abantu bazajya bataha.
Iyi Tour du Rwanda izatangira ku itariki ya 21 ikarangira ku ya 28 mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha. Izitabirwa n'amakipe 15 yamaze kwemeza ko azaboneka nubwo hakiri amahirwe yo kongeramo andi makipe abiri. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, ejo bundi kuwa gatandatu kuri stade ya Kigali i Nyamirambo, ikipe ya APR FC yo mu Rwanda yatsinze Gor Mahia muri Kenya bitego 2-1 mu mukino ubanza w'ijonjora ry'ikubitiro mu guhatanira igikombe cya Afurika cy'amakipe yabaye mbere iwayo. Ku ruhande rwa APR FC, Olivier Niyonzima bakunze kwita Safe niyo watsinze igitego cya mbere. Icya kabiri gituruka kuri Andrew Juma wa Gor Mahia witsinze. Igitego rukumbi cya Gor Mahia cyatsinzwe na Kenneth Muguna. Umukino wo kwishyura hagati ya makipe uzabera i Nairobi muri Kenya mu mpera z'iki cyumweru. Ikipe izakomeza hagati ya APR FC na Gor Mahia izahita ihura n'izatsinda hagati ya CR Belouizdad yo muri Algeria na Al Nassr yo muri Libya. Mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika, ikipe ya AS Kigali ihagarariye u Rwanda yatsinzwe na Orapa United basket yo muri Botswana ibitego biri kuri kimwe umukino wabaye ejo ku cyumweru muri Botswana umukino wo kwishyura uzabera kuri stade ya Kigali Nyamirambo muri iyi weekend hagati ya makipe yombi izakomeza izahura n'ikipe ya KCCA yo muri Uganda yari Claude Munyandinda I Kigali
barakoze bagenze bacu kuri amakuru ya sport n'imikino inshuti banganye baradijwe ya Amerika ibiganiro twabateguriye bigeze ku musozo tubashimiye cyane ko mwateze amatwi Jimmy n'abagenzi banje bandi bagize uruhare muri ibiganiro n'abamfashije kubibagezaho. Fasil Gebeho ni we wegeranije amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe aho muri hose mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Tubararikiye ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Iri ni ijambo ry'ibanze ribageza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Hagati ya magenekerezo ya 21 ukwezi kw'icenda na 11 z'ukwezi kwa 11 mu 1621, abagabo babongereza 53 bari kumwe n'abagore n'abana barifatikanije n'abasangwa butaka bo muri Amerika bagera kuri 90. Aho hari mu ntumbero yo guhimbaza umunsi w'umuganuro wafashwe nko gushima umwimbu wabo wa mbere baronse bari ku butaka bwawo bushasha mu gisagara cha Plymouth kiri muri leta ya Massachusetts y'ubu abo bantu ico gihe bari bafise ibintu byinshi byo gushima umwaka umwe imbere yaho nko hagati na hagati y'ukwezi kwa 11 mu 1620 bari mu bari bagize umurwi w'abacakara 102 bazanywe n'ubwato bwitwa Mayflower bwashikiye mu buraruko bwa Amerika abo bari bamwe mu bari bahagaze ku myumvire yabo ikarishe mu byo kwemera yatumye leta y'igihugu cabo c'ubwongereza ibafata nk'intagondwa ziba muri ico gihugu zitayifitiye uburenganzira barambiwe n'ihohoterwa bakoregwa bahisemo kwerekeza mu cahoze citwa ubukoloni bwa Virginia bahava bomorwa n'imbeho ariko guhava babandaniriza muco fatwa nk'ikigwa ciswe Cape Cod gutyo batangura kuhashinga imizi uwo mwaka wabo wa mbere wari ugoye cyane mu mwaka umwe gusa hafi igice cyabo bacakara 102 barahitanywe n'inzara ivyaduka vy'ingwara n'imbeho ibihe vyici vyahavuye ariko bibazanira umwimbu mwiza mu kiringo kibanziriza ibihe birangwa n'imbeho ikaze abagabo 22 abagore 4 imiyabaga 9 iy'abahungu na 5 y'abakobwa hamwe n'abana 13 bahava barahura bigina uwo mwimbu leta ya Massachusetts biravuga ko atari yo yonyine yitirira ko yaratangwa ibyo guhimbaza umunsi w'umuganuro n'amashimwe uzwi ku izina rya Thanksgiving aha muri Amerika zimwe mu nyandiko za kera zirerekana ko nk'abanyespanyole ba mbere bashitse ku mugabane wa Amerika hari mihango y'umuganuro ijanye n'ukwemera kwabo bagiriye muri leta za Florida, Texas, Maine na Virginia imbere yo mu 1620. Naho biruko iyo mihango yabo yamaze umwanya urumerumara kuko batabandanije babihimbaza. Biciye ku busabe bw'utavana ko bwa leta ya Massachusetts umunsi mukuru w'umuganuro ku nshuro ya mbere wahavuye uhimbazwa ku mugaragaro mu maleta yose mu 1863 biciye ku itegeko rya perezida Abraham Lincoln nyuma yaho perezida Franklin Delano Roosevelt yahavuye ashira uwo munsi mukuru mu ndwi ya kane y'ukwezi kwa 11 uko umwaka utashe kandi avuga ko ari umunsi w'akaruhuko muri Amerika umunsi mukuru w'umuganuro Thanksgiving watanguye nk'igisabisho c'amashimwe y'abimukira naho ubundi byari bimenyerewe ko uwo munsi mukuru urangwa no guhura hagati y'abaryango n'abagenzi bagasangirira hamwe uno mwaka ikiza cha virusi ya corona gihangayikishije amakungu gishobora gutuma abatari bake bawuhimbaza bonyene mu mihana yabo mu kurindira k'umuco wongera gutamanzura
iryo ryari jambo ry'ibanze ribageza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda.